Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva Tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijuri Yobora. Ikaze Inshuti bakunzi muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nahazo. Na makuru ndabashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza cha virusi ya corona. Mu Burundi mu kurindira ku itariki yo gushingura uwahoze ari perezida w'ico gihugu Pierre Nkurunziza yashengiye ku munsi wa mbere w'indwi iheze imenyekana. Bamwe mu bo bafatikanije mu kurongora igihugu barabandanya gukurakuranwa ku kirimba citiriwe Ntare Rushatsi Bujumbura baje gutera igikumu mu gitabo c'iteka co kumusezera.
Rayo muntu no vuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni.
Uyu ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako umuvugizi wa presidence y'u Burundi agaruka kuri bimwe mu by'abatari bake na cane cane abatavuga rumwe na nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza bamunenga akiriho kugeza amaze gusezera isi. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umugera wa Ebola wongeye kwaduka naho muri Ghana haracavugwa ubwandu bwinshi bwa COVID ya 19. Ido ni ido ayo makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa. Amakuru agezwe hirya nino ku isi tuyahera ku mugabane wa Afrika ivugwamo igitero c'abarwanyi bitirira leta ya Kiisilamu muri Nigeria cahitanye abantu 40. Inkuru turaza mugenzi wacu Ariane itanga ishaka.
Abanyagihugu 40 bahitanywe n'ibitero bitatu byakozwe n'abagwanyi baharanira leta ya Kiisilamu ku munsi wa gatandatu harimwo n'icagizwe mu kigwati ca Garison muri leta ya Borno mu buraruko bwa Nigeria. Abo bagwanyi b'intagondwa bakorera mu burengero bw'igihugu bateye agace kitwa Monguno gasanzwe karimwo abanyagihugu bashika ku 150,000 bari barateshejwe ingo zabo. Ako gace kandi karimo ibiro vya ONU n'inkambi ya gisirikare ya Nigeria. Umukuru bajejwe umutekano muri Mungono, Mohamed Ibrahim, avuga ko abo bagwanyi baje ari insinzi bavuye mu turere dutatu kandi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye. Uyo muyobozi avuga ko kandi benshi muri abo bagwanyi basa nabaje bava mu bihugu bibanyi nka Chad na Niger. Yasiguye kandi ko mu bahitanyo n'ivyo bitero harimo abanyagihugu batatu n'abasirikare bataramenyekana igitigiri. Ni nyuma y'igitero giheruka gukogwa ahitwa Gubbio mu ndwi iheze cahitanye abantu 81.
Tuve muri Nigeria twerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ikiza ca Ebola casubiye kwaduka. Abantu bashika kuri 17 ni bo bamaze kumenyekana kuva mu ndwi iheze ko banduye uwo mugera umaze guhitana 11. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abo bantu 17 banduye Ebola baba mu ntara ya Equateur iri mu murengero bw'igihugu. 11 ubanduye barapfuye nkuko byatangajwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu uno munsi kuwa mbere. Aba bategetsi batangaje ko abantu 12 banduye Ebola mu ndwi iheze muri Congo. Ico gihugu gisanzwe kiriko gihangana n'ikiza c'indwara y'agasama yahitanye abantu barenga 600,000 hamwe n'ikiza cy'ugera wa corona kimaze guhitana abantu 112 mu gihe abantu barenga 408,000 bamaze kwandura uwo mugera. Ikigo c'igihugu kijejwe ubushakashatsi mu vyerekeye ubuvuzi muri Congo kimenyesha ko abantu 14 bamaze kwemezwa ko bafise Ebola mu gihe abandi batatu bashobora kuba bayifise kuva byemejwe ko abantu banduye indwara mu gisagara ca Mbandaka bitariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu. Jamwe rijejwe amagara abantu ku isi OMS itangaza ko abantu barenga 205,000 bacandazwe mu ntara ya Mbandaka. Igikorwa cyo gucandaga cyarafashije kurwanya Ebola mu buseruko bwa Congo mu mwaka w'2018. Icyo gihe Ebola yahitanye abantu barenga 2,200 muri ako karere.
Twari twabiciye ku masonga tugitangura. Igihugu cya Ghana kiracaza imbere mu bihugu vya Afrika bivugwamo ubwandu bwinshi bwa COVID ya 19. Perezida w'ico gihugu uno munsi yemeje ko umushikiranganje w'amagara y'abantu n'ubwo buruko muri ico gihugu Kwaku Agyema Manu yanduye atarenze. Ejo ni Mukankusi akomeza inino nkuru.
Byaraye bitangazwe na Perezida Nana Akufo-Addo wakomeje agira ati reka twifurize ministre wacu w'ubuzima ukora atizigama Kwaku Agyema Manu gukira vuba iyi virusi yanduriye mu kazi. Akufo-Addo yabitangaje ubwo arimo gutanga makuru mashya avuga uko icyorezo gihagaze mu gihugu cya Ghana. yemeje ko abanyeshuri bo mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye na ya kaminuza basubukura amasomo kuri uyu wa mbere muri icyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gikomeje koroshya ingamba zashyiriweho kugabanya ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ghana ifite abantu 11,964 banduye iyo virusi ya corona. Nicyo gihugu gifite abantu benshi banduye mu karere, cyakora ni nacyo ku mugabane wa Afurika cyapimye abantu benshi 254,331, kikaba ni nacyo cyapfuyemo abantu bake bazize iyo virusi 54.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru agezwe hirya nino ku isi. Ubu naho dutandukire aya karere tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi imaze gutangaza ko perezida mushasha Evariste Ndayishimiye azorahira ku munsi wa kane w'inondwi. Ibirori byo kumwimika bizobera ku murwa mukuru wa politiki Igitega ku kiyuga citiriwe Ingoma. Nubwo binugwanugwa kuwo azosubirira umuhisi nkuru nziza azoshingurwa kwa kabiri, leta ntiravyemeza. Mu kurinda ariko ko amatariki yo kumushingura amenyekana, bamwe mu bari bamwegereye barabandanya gutera igikumu mu gitabo c'iteka cyo kumusezera. Ibindi na mugenzi wacu Eloge uri kaneza.
Kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze haraye hatangajwe isandaba rya President Pierre Nkurunziza Abarundi n'abanyamahanga barakurakuranwa ku kirimba citiriwe Ntara Rushatsi kiri Bujumbura baje gusinya mu gitabo c'iteka cyo kumusezera no kumwubahisha. Nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo wacanke kuca batari bake na cyane cyane abatavuga rumwe na nyakwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezera isi. Jean-Claude Karegwande yenzako mvugizi wiwe arasigura nk'urugero ivyo yagirizwa ko ku ntwaro yiwe y'inuvyi abanyamahanga bagiranira umubano mubi. Bwana Karegwa bicisha mu migani yakunda kuganira na shebuja. Ndenza ko ntayengeshanya kwishura ku bibazo vyamenyesha makuru ku kirimba ahaguma mu bakira abashitsi.
Yabaye umuntu no vuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni. Akavuga ati nitwangira abanyamahanga ko baza mu Burundi, nibaze mugabo baze gusuma, nibaze nk'abasuma, baze nk'abasuma tubasumishe, ariko baje nk'abasuma tubiyamirize. Urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu Gifaransa abapatriote, ntiyanka abanyamahanga, ariko ashaka ko abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko Abarundi bigenza bagiye mu mahanga. Ikindi yamye ari umuntu yiteguye, yari umuntu yamayitego yavyiteguye iminsi yose, akatubwira ati tugire iherezo ryiza, dutegere yuko ha ku isi ari urugendo gusa buca bugacana yandi. Ejo nitwagenda abantu bazabavuge bati harabaye umugabo, akamatwigisha kwisunga ubutwari, ubutore, ubuhizi, za nkingi z'ubuntu Abarundi ba kera barerera ko abana babo, akatwigisha ingene abami ba kera bahesheje iteka ritekane n'icyubahiro igihugu. Atere umuntu wese muri urugendo muri umwanya muto yamara ku isi azogenda abantu bamwikugura, azogenda abantu bamukumbura.
Albert Nasasagare nawe cegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyine bubuze. Ubu yatanguranye na President Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe, bakagendana kugeza umunsi yaheme impwemu za nyuma ikarusi. Hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko byose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu. Kuri uyu wa mbere Nasasagare nawe nyene yari kukirimba
Burundi burahombye, Afrika irahombye, n'isi irahombye. Ndongozi yari umugabo afise imbona afiyerekwa, yarazi ahavuye ahageze, kandi yarazi niyo ariko araja. Ndetse unamuravye ariko aratambuka, warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika, ariko atambuka yiyemera azi yari karaja. Ikintu gikomeye kikunda kugora Ndongozi ni kurengera ivyamoko, ivyintara. Yari umuntu yamaze kurengera ikibazo c'amoko, ikibazo c'intara, ndetse n'ikimiryango. Kandi cose agaseshwa rumuri muravye abari bamukikuje bari abantu ubwoko bwose b'intara zose. Kindi namwigiye ko yari afise ubuntu. Umurongozi kenshi iyo afise ingorane yifuza ko abamukikuje bose biyumvira we n'ibyo we gusa. Nkanze n'akarorero igihe aca mu ngorane z'2015 wazawumva akubarira ati mbega naka wa mwana wa witwa naka hamwe yavunika, mbega yarakize neza. Akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute? Akibuka abo biganye, akibuka abantu. Muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose iriko iramuvuga, ntiyibagira kumenya ubuzima bwamukikuje. Akabaza n'abo biganye bakuranye,
karibu na wenye meza kwa wakike kiranya kubutuari ni chongunzi za ya maze wazo yivone la mubitabu ya likara andika
muzo yivona mumisi za alibitabu bitanduka anye ashenge ya dehe jeje kwa andika mugao awawa afashanya wazo wana yivyo bitabu wabzandike wabiheze ya yakoesha imibu sachani kwa tukati umunyabu genge kuwa kuliba asaromo na wandi barundi basokuru wachu umumvugo ya abo barakoresha imibu sa nimi gani jayonda kugira reo muwizi kukua bugango inguru inguba nivuga uya kuise ivugwano ibagwano ya ushije uvuga mwibu tuvuga ngo hakugwana n'umuzimu ugwana n'umuzima n'umwibu cyadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashenge ni wavuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye kuko bavuga ngo akibi kuzimu kiburukira mu buzima iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye yaraheza akagaruka mu wundi muntu abantu iyo bamuvuze nabi iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuza itiro akababuza amahoro ariko uriho uronka naho umwinyegeza mu cyo gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabuba naha mona duhagaze ingoro yayitiriye umwami ntare usha cyambara ntama ariwe dukesha uburundi dukeshwa na jya yerekwa yadushiramo byo gushira imana imbere gushira abarongozi imbere hama no gushira igihugu imbere
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yo kwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza kugeza ubu umunsi president Nkurunziza adoshingurirwa ko nturatangazwa Eroje urika neza ijuru rya America
mu gihugu cy'u Rwanda inzego z'umutekano zirakora ibikorwa byo gusaka mu ngo zimwe z'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Zimwe mu ngo zasatswe zirimo iza Maître Bernard Ntaganda yatanguje umugambwe PS imbera kuri ndetse no kwa Madame Victoire Ingabire aramutswa umugambwe d'Alpha Umurinzi urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko hari ibyo bubakeka ko abanyepolitike ku ruhande rwabo bo basanga ikigamijwe ari kubatesha umutwe inkuru ya Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda
Kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangiye gucicikana ko mu ngo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda inzego z'umutekano zari ziri kuhasaka aho ni kwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukurisha kadarufa umurinzi ndetse no kwa Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka pesi imbera kuri kugeza uburyacitsemo ibice itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu kiganiro na Bwana Jean Mahoro umuvugizi wa Darufa umurinzi yemereje ijwi rya Amerika ko koko Ingabire yasatswe kandi ko bamutwaye ibikoresho by'itumanaho hafi ya byose n'ibindi
natwe twabibonye itangazamakuru tukumva nzamba bavuga yuko baje kumusaka
ntabwo bababwiye impamvu bamusaka
mbo ntabwo bayisobanuye batwaye telefone zose ziwe n'inzabo bari bari kumwe mu rugo batwara mashine laptopu batwara amadosiye y'urubanza rwe ndetse banatwara n'amadosiye y'urwanashyaka
kuri Maître Bernard Ntaganda we avuga ko ibyabaye bitari bigambiriye gusaka gusa
ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira kwibyabaye atari saka ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPE icyo bakoze ni babanje kumena urugo urupangu bafungura ku ngufu baciye ingufuri ku rugi rwo ku marembo sinzi rero ibyo ngibyo mu myabyita ko ari isakwa kuko ibyo kuri urugo tuzi ko bikorwa n'amabandi n'abajura cyangwa se abicanyi
Maître Ntaganda nawe avuga ko inzego z'umutekano zatwaye ibikoresho byose by'itumanaho
navuga nka mudasobwa batwara amatelefone batwara za flash batwara akuma kitwa router kamfasha kubona network n'ibindi bikoresho ariko bigaragara ko atari byo bari bibanzeho gusa ahubwo banatwaye n'ikintu cyose cyitwa agapapuro kanditseho kose mu rugo baragatwaye ariko bakibanda cyane cyane kwitwa dupapuro tw'abantu dukorana cyane cyane abantu bo hanze
tuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ribu Madame Marie Michel Umuhoza yavuze ko ababombi koko basatswe avuga ko hari n'abandi bari gusakwa hari ibyaha mu bakekaho
kugira ngo isaka ribeho hari amakuru y'ubugenzacyaha rufite kwiperereza biri gukorwa ku muntu witwa Munyabugingo Gaston
yego
rero iperereza biri gukorwaho hari ibyagiye bigaragara bikeneye ko habaho n'isaka ahantu hatandukanye ndibaza ko atari ko Ingabire gusa cyangwa ko Ntaganda gusa hari kandi
mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta byari byatangaje ko bwana Gaston Munyabugingo ukora mu ministeri y'uburezi ariwe wabaye imbarutso yirisakwa ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko ngo yafashwe agerageza gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta aha ngo yari yoherejwe na Madame Victoire Ingabire umuvugizi wa Darufa umurinzi we agashimangira ko Ingabire nta utemerewe kuvugana nawe
Gaston Munyabugingo ubundi ni umuyoboke w'ishyaka rya FPR umuntu wari usanga cyukiye ikindi yari perezida wa FPR murindiri ni ukuvuga ngo uwo muntu urumva mu by'ukuri ntabwo yarasanzwe ari umuteroriste nibaza ukuntu yaba umuteroriste kubera ko noneho ari uko famiye yibugiranye imigenderanire na perezidante w'ishyaka Darufa umurinzi ndetse kwegera Ingabire cyangwa kuvugana nawe bitari guhindura umunyacyaha Ingabire nta muntu avangura yemerewe kugira inshuti yemerewe gusurwa nta mupaka ntarengwa w'abantu bagomba kuvugana Gaston Munyabugingo ntacyo bavuganaga kidasanzwe
twavuga ko kwa Ingabire ubu ngubu hameze hate
kwa Victoire Ingabire haratekanye nta kibazo n'amahoro
mu bindi b'abanyapolitiki bavuga inzego z'umutekano zatwaye harimo amafaranga ayatwaye kwa Ingabire ntitwabashije kumenya umubare wayo ariko Maître Bernard Ntaganda we avuga ko bamutwaye miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo irindwi n'umunani akavuga ko bagamije kumwicisha inzara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ko ntacyo yabivugaho
ibyo avuga ntacyo twabivugaho ariko baramusobanura nayo mutwaye ikiza nuko abari gusaka mu buryo bwemewe n'amategeko ibyatwawe ibyo ari byo byose bidakenewe bigasubizwa ba nyiracyo
kuri Gaston Munyabugingo ngo arakekwaho ko yaba yaragiye koherezwa na Ingabire mu mitwe y'itera ubwoba ndetse n'abandi mu gihe twasuraga Maître Bernard Ntaganda I Nyamirambo aho atuye hari nka saa tanu zibura iminota icumi twabisikanye n'imodoka ya RIB pickup yo mu bwoko bwa Volkswagen yarivuye kwa Ntaganda irimo abantu babiri Ntaganda yemera ijwi rya Amerika ko bari baje kumusaba password cyangwa ijambo ry'ibanga rya email akoresha kugira ngo binjiremo barebe ibiganiro agirana n'abandi bantu yavuze ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umudendezo ibyaha bisa n'ibyo yafungiwe mu bihumbi bibiri na cumi ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda namubajije niba bitamuteye ubwoba kumva ko ashobora kongera kwisanga mu buroko Ntaganda ati
njyewe urugo rwanjye narwubatse muri gereza niba rero umutima nama wanjye numva ko urugo rwanjye narwubatse muri gereza birumvika ko nta bwoba mfite namba nk'uko nafungwa
mu minsi ishize nibwo bwana Venant Abayisenga wo muri Darufa umurinzi yaburiwe irengero aho ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone mu bihe bitandukanye kandi abanyapolitiki bari gusakwa bombi bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda imbere y'icyorezo covid 19 bavuga ko bugamije kwicisha rubanda inzara bagira ubusa ijwi ry'Amerika I Kigali
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ku munsi wa kane Uburundi buzabura mutwa General Evariste Ndayishimiye ubu yari kurahira igenekerezo rya 20 ukwezi kwa munani azorahizwa imbere y'iryo sango bivuye ku rupfu rw'iturumbuka kwa perezida Pierre Nkurunziza impunzi z'abarundi bari bahunze inyuma yo kwiyamiriza manda yindi ya Nkurunziza mu 2015 none baba biteze gutahuka abahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo neza na neza mu ikambi ya Rusenda basaba umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu na cane cane kandi akavanaho umurwi imbonerakure kugira ngo abifuza gusubira mu gihugu batahuke batikanga imbonerakure ariko rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ni kuri mikro ya mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Jewe cumona niteze kuyo mukuru mushasha mbona atari kirenga kuko ni intwari imwe ibandanije utwara ataruko hahindutse abantu gusa ariko je ndi ntunzi mbona umenga ntizonyohereza kuko ni ya ntwari dahana ifatira mu Gikenya ariko rero nifuza yuko iyo ntwari yohinduka hakazoba ibihano ntibagumize ibihano byari bihasanzwe hakaba umutekano umuntu yagize ingorane kugira ngo n'abahunze abanyepolitike babone kugaruka hanyuma umuntu abone ati aratunga nirizu twiwe habaye nababaye kari intwaro ihohotera umuntu canke intwaro irabagatumba iraba umuryango umwe abo bari kumwe bose
ni kuvuga twebwe ico tubona twebwe nk'impunzi kintu ca mbere ego umukuru w'igihugu aheruka gutogwa kandi buca arahira kuko igihugu nico gumata muntu gifise akirongora aho twebwe nk'impunzi kintu ca mbere turacafise impungenge ntoyi izo mpungenge nuko nuwo yatowe nyene ari muyo leta kandi akaba ari yo leta twebwe tubona yo kumengo twahunze hakiri ibibazo bitaratunga gutahanwa neza ico tubona rero yokwihutira gukora nuko yokwanza ubwa mbere yomanza gaja hamwe nabo batavuga rumwe bakaraba ibibazo ko twese turi bene Burundi aba badasanga ivyumviro bakicara hamwe bakaraba cyane cyane ikibazo giteye mu Burundi kugira ngo amahoro agaruke hanyuma amahoro amaze kugaruka muri abo bakuru bakuru nka twebwe bato bato ndibaza ko bitotugora cyane kuko nako tubona ko amahoro yagarutse tugaheza tukaza
nsha namusaba nuko yobanza kutweza umutima maze agatunganya imbonera kure eka nabandi twiragije tukava mu matongo yacu kuko ntibyatunezereje icyatumye duta igihugu n'imbonera kure zatuma tutashobora kuryama ngo duce bikavana n'ukuntu zidu turubika bamwe baricwa abandi nabo duhitamwo kwangazwa eka hari n'ikindi kiduhanze nyene uretse izo mbonera kure amatongo byatumye noneho agatongo twari dufise bamwe bamwe tukanyagwa maze bigatuma naho tutaronka adushinga ikirenge bisha bituma noneho dute igihugu cyatwibarutse
nk'ikintu twosaba nka twege impunzi umukuru w'igihugu nuko yotunganya uburongozi kuko ubwo burongozi nyene nk'akaro turavuga imbonera kure turavuga uburongozi bujanye n'amasentare y'amatongo kubera yuko imbonera kure ziri muza mu byatumye abantu benshi bahunga ku bwinshi ikibazo cy'amatongo kiri mu bintu byatumye impunzi zihunga ku bwinshi rero ku bw'ibyo ikintu twasaba umukuru w'igihugu nuko igihugu yogishira ku rutonde rumeze neza nk'ikintu kimbonera kure mbere kikavaho mu Burundi hakaguma igipolisi igisoda nkuko ibindi bihugu bitunganijwe
ariko ikibazo tugifise ego baravuga ko intwaro yahindutse ariko hahindutse umuntu leta itwara n'ijya nyene rero ikibazo dushatwibaza ati mbega wewe aje ameze gute ku bw'ibyo rero turacarabira hafi turabe mbega azaranye nguvu izahe agiye guhindura iki hanyuma natwe batwo bacu duheze tugire ntidutahe mu gihugu cyacu kibarutse na kanatsinda amazi arashuha ntiyibagire ibumbeho ariko gusa turacyafise amakenga mu gihe tubona hariho abanyepolitike bakomakomeye bakiri hanze y'igihugu ni nacyo gituma rero tuvuga duti turarindiriye turabe nta byinshi dufise twoshobora kuvuga cyangwa tuvuga ngo turiteze mu gihe atarashingana leta turindi arahire hanyuma ashinge leta kumbura imigambi yemereye abanyagihugu ayishyire mu ngiro kugiye kuraba ukuntu igihugu gitunganijwe hariho kamwana wa mama hariho kudahana ariko ibyo byose niyaza kumbure abikora neza twebwe nta kibuza kuko tuzotaha ni igihugu cyatwibarutse ni igihugu kirimo inshuti abagenzi ariko twibaze ko naho nyine ari umushingantahe kandi nk'uko agenda bivuga mu biganiro bitandukanye ni umukuru w'igihugu abushitse kumbure azoshika kuvyo yiyemeje na cyane cyane kunywanisha bene Burundi
ne rero icyo ndamusaba nuko yokwegera izo mbonera kure akazereka yuko inyuma y'igihugu hariyo bashiki babo na bene wabo igihe tuzogenda dutaha mu gihugu bakazobona yuko dutashe turi bene wabo akatwakira nkuko turi bene wabo kandi turi bashiki babo icyo nico cya mbere ntangura kumusaba ikindi nuko ndamusaba yuko yoja hamwe bakicarana n'abapolitisiye nabo nyene bataye igihugu cyabo kuko mu gihe twohunguka nabo bataramara kuganira nabo kandi bagafata igihugu cyabo ntaho twoba tugiye ko twosanga naho nyine tugiye mu muriro tumaze gutaha nabo baca baza bakavuga ati oya bivanye n'ibyo twashaka ntitwashoboye kubyemererwa bigatuma noneho igihugu gisubira mu njyana
hanyuma ikindi twosaba umukuru w'igihugu nuko nka twegeye impunzi tuhabaye ino turi ingenzi kuko igihugu cyatwibarutse turakizi na kare twakivuyemo mu mvo z'ingorane nyine zitandukanye ariko tukipfuza kugisubiraho ariko kugisubiramwo ntibyoroshe bivanye n'imvukana kazatumye nyene tuza ikibazo kimbonera kure ikibazo kijanye n'amatongo rero umukuru w'igihugu nuko igihugu yogitunganya akabona neza yuko hanze y'igihugu hari impunzi kandi zikeneye kuza kuri bene wabo zika agatunganya neza abene gihugu bakabona neza yuko hanze hariho bene wabo kandi natwe tukabonanya neza yuko bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwigishwa neza bakabona yuko hanze y'igihugu hari bagenzi babo bene wabo rero muri ico gihe bituma natwe tujya duhunguka twumva by'ukuri ati igihugu kirameze neza
ariko ku ruhande rw'iwanje mu gihe by'ukuri tukibona hari abanyepolitike bakiri hanze y'igihugu natwe ntitwogira ingoga zo kuvuga yuko tugomba dusubire mu gihugu ko tubona umenga bato bato nta jambo rinini dufise gusumbya abo banyepolitike bakiri hanze kuko mu gihugu iyo bariko baravuga ngo hari abo dukeneye ko baza hari n'abandi tudakeneye ko baza mwico gihe bidutera amakenga kandi ke ni dutera amakenga batwegwe nk'impunzi turi muri Tanzania kenshi nitwe twa maturonderwa ntituzi gituma hari impunzi ziri muri Kenya muri Uganda muri Congo ndetse no mu Rwanda tukibaza ko kumbura ayo mahoro basigurira twebwe nizo zindi mpunzi ziri aho handi hantu ko bozisigurira ayo mahoro hanyuma amahoro ahari nibaza ko twese tuzoba tuyabona gusa ije tuwo musaba ashire mu ngiro ivyo yiyemeje azobakoze
ikindi ndamusaba nuko mu gihe twotaha twoshobora gusanga yaramaze gutunganya uko ubuzima bwacu bugiye kuzomera nk'ubu nk'akarorero abana bacu barize ngaha muri Tanzania cyo kimwe data no mu bindi bihugu bahungiyemo barashobora kwiga bamwe bashikiye mu mashure bari barataye dufate nk'abashikiye mu mashure ari muri sogondere barashobora kwiga baramariya ngaha mu gihugu kwahitsemo ubuhungiro bashoboye noneho kuronka impamyabushobozi iberekana yuko ishure bayirangije noneho bamaze kuronka iyo mpamyabushobozi hariho nabandi bavuyemo bararonka naho bashobora kwisumamwo kuri iyo mpamvu rero ndamusaba mu gihe umuntu yoshika akerekana aho hantu yahora yisumamwo cyangwa se akerekana iyo mpamyabushobozi ko yoshobora kumutegera yuko nawe ari mu bashoboye gusoma amashure maze akamufasha nk'uko ari kabafasha abandi azobagize neza
rero ikindi twosaba umukuru w'igihugu nuko nk'abategetsi bari nyuma y'igihugu yobanza ko kuganira nabo kugira ngo nabo babone biyumvemo igihugu cy'u Burundi kukibamwo kuko iyo bataje muri icyo gihugu cy'u Burundi nka twege impunzi turi abantu bato bato cyane duca duhunguka dufise ubwoba kuko twebwe turi abantu tugwana n'akajumbu turaturiye ariko mu by'ubutegetsi ibyo twe nta ntiturangije ishinga mugabo bo kubera ko ari abantu usanga barigeze gutwara igihugu n'uburongozi kanaka mu gihugu icyo usanga nabo baharanira ibintu by'uburongozi mu gihugu bigatuma bashobora guhungabanya umutekano mu gihugu rero nka twege ntambo nimwe yotuma tuguma ino mu buhungiro mu gihe umukuru w'igihugu yoba yamaze gutunganya igihugu neza ikindi kandi twasaba umukuru w'igihugu nuko twamusaba yuko nk'impunzi dufise imyuga itandukanye usanga bamwe ari abanyeshure usanga abandi bafise imyuga yo gushona imyuga yo gukora amakinga n'iyindi ariko ugasanga nko mu gihugu cy'uburundi undi ugasanga tugiye turiko tutunganizwa neza ngo umunyeshure yari inongo ashike yiga yahora yigisha ngo ashike yigisha yahora kora umwuga kanaka ngo ashike ukora ibyo ntibyoheze ibyo ntibyo kubaka Burundi ahubwo nuko igihugu yo gitunganya mu nzego zose kugira ngo igihugu by'ukuri umuntu wese abone yuko igihugu kiri ku rutonde kandi igihugu cyahinduye byinshi
ni ukuvuga uwo mukuru w'igihugu mushasha yoba agiyeho bushasha yo kwihutira ubwa mbere na mbere gukorana neza n'abarongoye nabo bikorana hanyuma akerekana umutima mwiza ukibabarwa afitiye abarundi hanyuma natwe tukabona yuko twahunze igihugu akarondera abanyepolitike bagiye ubwa mbere hanyuma natwe tugakurikira twebwe impunzi nusaba leta y'Uburundi nabo bagiye gusubirira ko botunganye neza igihugu bagafatana neza nabo bagiye gutwarana hanyuma natwe tukaboneraho tutaha dushikira mu gihugu kirimo umutekano kirimo amahoro
hama ikindi nuko twamusaba maze akashobora kuzadushikiza mu myuga habashoboye gusoma imyuga aha mu makambi turashobora kuronka akahengwe kanaka tugatumwa ko tukiga imyuga tugashobora kuronka n'urupapuro twerekana yuko twashoboye gusoma imyuga tugashikira rero hiyo mu gihugu maze bikagenda neza baze batwemere nk'uko natwe twashoboye kwiga imyuga maze batushobore kutwangaja umwuga kanaka natwe dushobore kuronka aho dushobora gukura agasabuni icyo nicyo nashobora kumusaba
akaba ari no kuri ivyo vyipfuzo vy'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo dusozereye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire mwebwe mwatwumvirije ano makuru mwariko mushikirizwa na Joe Diane Nahazwe yegeranijwe na Fasil Gebehu ku izina rya bagenzi bacu tubikebanure tubifuriza kurandwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.